mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, urufunguruzo rw'urugi, ubutumwa bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham, igenekerezo ry'uko indwi ukwezi kw'icumi 1962 i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibakwe kuba ku ishengero kandi naho bitari byitezwe kuba kuri jewe nanje, jewe nzi yuko mu ijoro ari joro gisangira gera. Namashaka namba ndi mu micungararo kwinjira mu isangira gera. Kubera nibaza ko abakristo bose botegerejwe gutegekanya gufata isangira gera, kubera ariko Yesu yavuze ati namba utarifashe nta mugabane ufise muri jewe. Kubw'ibyo nibako rinini y'iminsi yose kuza mu ishengero. Rero iri joro mwene Data Neville yavuze ko yarafunganye mu muhogo gatoyi kandi yifuje ko nobwira ikoraniro ryacu. Navuze ko nohimbagwa no kubikora. Nifuza gutangaza kandi ko namba ejo mu ijoro n'igikorane cy'abagabo abajejwe imibereho y'ishengero, ejo mu ijoro n'abagwiza tunga bo ngaha mu ishengero ku gikorane cy'umunsi wabo wa mbere usanzwe, ni bafise ingingo bategerezwa gufata n'umwubatsi. Nibaza ko mwese mwatahuye ko impapuro zacu zemewe. Rero tugiye gushobora kuba ku rusengero kandi rero ko zemewe, rero nkumbure tuzotangura kuri uyu wiyinga. Urusengero ruzotangura iyinga uko ndabizi kandi barabitwankiye ngaha i Jeffersonville, ariko twagiye Indianapolis iyo leta kandi baraduhaye uruhusha. Rero tugiye kubaka kandi rero bitangura nkumbure iri yinga bizomenyekana inyuma y'igikorane cejo mu ijoro. Kandi rero inyuma y'igikorane cejo mu ijoro namba badatanguye iri yinga, namba hari ikintu kinaka kibaye umwubatsi ntashobora gutangura mu iri yinga, zotangura icyo gihe mu yinga rikurikira. Kandi iyi mpera y'iyinga iza ku wa gatandatu mu ijoro, kuwiyinga mu gitondo no kuwiyinga mu ijoro ry'iyinga riza. Uyu wa gatandatu n'uwiyinga biza umwami abishatse. Ndashaka kugira urukurikirane rw'ibikorane bitatu ubugira kandi nk'uko twakoze haraheza amayinga makeye. Kandi rero hanyuma byose bizoba ku wa gatandatu mu ijoro, hanyuma rero kuwiyinga mu gitondo no hanyuma kuwiyinga mu ijoro. Kandi aho bazoba ari ku gicumi na gatatu no na cumi na kane z'uku kwezi. Hanyuma rero bamwe muri bene Data nanjye tuzogenda inyuma y'icyo gihe hariya muri Colorado mu rugendo rw'uguhiga, hanyuma tugaruke. Namba urusengero igihe rwahetse, namba ari ubukombe bw'umwami, nshaka gufata nkumbure iyinga ryose imbere y'uko nsubira kugenda mu bikorane no kugira udushasharandwi twibyahishuriwe Yohana neza mbere nk'uko twagize ibihindwi by'ishengero. Ubu ni udushasharandwi dukurikira ivyo. Kandi nkumbure nko mu mayinga abiri cyangwa atatu, kubera nibaza bijyanye n'ivyo bateganya, uravye igitigiri cy'abantu bazokoresha kuri ivyo bashobora dushobora kuba ku rusengero no kururangiza mu minsi 10 cyangwa 15 ikintu nk'icyo. Rero tuzoronka ahantu ho kwicara ngaha igitigiri cy'abantu nk'inshuro zibiri cy'abantu dushobora kwakira muri uyu mwanya, cyangwa inkumbura inshuro zitatu cyangwa zirenga. Kandi niyo mpamvu nari narindiriye gushika icyo gihe, kuko ku wa gatandatu no kuwiyinga biheze byari biteye ubwoba. Murabizi abantu bari ngaha isaha 8 ku muhingamo kugira ngo binjire mu rusengero imbere y'uko n'ishengero ryugururwa. Bukeye mu gitondo isaha 11 umuforomakazi aba iruhande ya iwanje yaravuye hariya, yavuze ati hariho abantu barundanye hose iruhande y'urusengero isaha 11 zo mu gitondo. Kubw'ibyo kandi rero abo bantu iyo binjiye nta kibanza kiba gihari, rero barihebura maze bakagenda. Kandi rero abo bahagaze kandi bagerekeranye rero bakundanira mu mayira, bose bumva bagiwe n'ibindi. Kandi ndabona abagore bahagaze hariya babitse ivyuya, murabitse nk'uko n'ivyuya bicoco tumugabo arahaguruka agaha ikibanza cy'umugore maze akaguma ahagaze gushikaho ababara amaguru maze uwundi akamuha ikibanza, murabitse. Kandi gutyo rero biteye agahinda n'abavyeyi bafise abana batoyi bagwaye n'ibindi n'ibindi. Rero turiko turagira geza gukuraho ibyo mu kubaka urusengero runini yakuruta, kandi tuzogira ahantu heza h'abana rimwe na rimwe, kandi turahagarika nk'iy'abana batoyi barira. Yemwe tugiye kuronka icyumba cy'ibyo ku buryo ababyeyi bashobora kujyamo bakaguma babona igikorane kiriko kiraba, kandi bashobora gufata amajwi neza muri ico cumba. Tuzogira ivyumba vy'ishure vyo kuhinga kandi vyose bizotunganywa uko bitegerezwa. Kandi ivyo umwami abishatse bizotangura muri iyingariza. Mwese mwabitoye ijana kw'ijana ku buryo twafatiye kuri ivyo murabona ishengero ririgenga. Ico igishengero rivutse ni ico abajejwe imibereho y'ishengero canke nta muntu wundi abajejwe imibereho y'ishengero bafise umwe wese ijwi rimwe. Umwungere afise ijwi rimwe n'ishengero ni ivyo. Ni demokarasi y'ishengero, ubwingenge bw'ishengero, ishengero ryose riravuga. Nta bindi kandi turabikunda kuko ntidufise abasenyeri canke abatware canke abagenduzi canke ibindi bo kutubwira iki kiriya canke ikindi. Nimwe muyera mw'ishengero avuga. Ndakunda iryo bwirizwa ni ryiza cane. Kandi narabajije ati murashaka mwese kurindira gushika aho turonka amahera akwiye yo kwimura urusengero no kubaka urusengero runiniya. Hari ku nama y'abajejwe imibereho y'ishengero nticashoboye gutunganya n'abajejwe imibereho y'ishengero kandi ico gihe baransavye nk'umugenduzi mukuru kuza maze nk'abazi ishengero. Rero navuze nti ubu turafise amahera akwiye yo kwagura urusengero no kurutunganya neza ukundi n'ibindi kuruta ibyo twari dufise. Navuze nti ubu dushobora kubikora ubu nyene canke tuziganya amahera yacu gushika aho turonka yakwiye yo kubaka urundi rusengero rushasha ahandi hantu. Rero twakoresheje amatora ishengero kuri ivyo kandi bose hamwe bafashe ingingo yo kubaka urusengero ako kanya. Hubatswe nyene urusengero runini yako kanya kandi twakumanye nyene ivyo. Kandi urwego rw'ishingwa ntwaro hano muri Jefferson Ville rwaratwankiye ruvuga ko tutashobora kubikora. Hanyuma turabire ngira maze tuja muri Indian Police hanyuma tubishira mu maboko ya leta. Hanyuma rero batwishura ko tubandanye dufise uburenganzira bwo kubaka. Rero ntibikiri mu maboko y'igisagara, ni leta ibifise mu ntoki. Rero dufise uruhusha kandi n'umwubatsi arafise impapuro zimwemera kubaka mu maboko yiwe neza. Ubu kandi nizigira ko bagiye gutangura vuba. Uno munsi mw'ijoro namba umwubatsi avuze ko ashaka gutangura mu ndwiza, nuko nzoca nsivye amakoraniro kubwa kugeza aho tuzoshikira kudushasha arindwi. Kandi rero namba uzotwubakira adashobora gutangura mu ndwiza nuko kuwinga ukurikira kuwa gatandatu canke kuwinga nzotangura igikorana imbere yuko ngenda. Kandi rero nari nifuza kukigirira kuri ino winga. Hanyuma rero nsanga muri rino joro ari ijoro gisangira gera, nuko ndagisivya kuri ino yinga kubera ikuku nkarimo. Ntushobora kugira isangira gera wisanzwe, kandi igihe tuzogira urusengero runiniya nuko tuzoshobora kubikora. Rero dufise umukuru w'igihugu agiye kuza yo murazi. Icyo nshaka gusigura, yavuye mu muryango wa Hikanose ntagiye giheze, kandi mushiki wacu avuze inanga namba yoza maze aduhe umurya mutoyi ku nanga wazizane namba obikora canke iyindi ndirimbo ngufiya yo muri ubwo bwoko. Uyu mugabo mutoyi mwiza wo mu muryango wa Hikanson yari arindiriwe umwanya muremure yashitse. Umuntu mwiza rwose kandi by'ukuri ni uw'agaciro mu muryango wa Hikanson. Bose n'abagaciro kuri twebwe, turabakunda kandi ni mwene data na mushiki wacu. Turakengurutse kugira uno mwana mutoye yavuke mu muryango wabo byahindiwe umuryango. Kandi bo bose na nyina bozana uyu mwana mutoye kubwo gushikanirwa Imana. Rero icyanditswe kivuga kiti bamuzanira abana bato kugira abahezagira n'abarambika kibiganza. Rero hari abantu muri no sibizira mu ico bituma batizo w'impinja. Hanyuma ibyo ni bafata abana batoye ntibana babatize na gatoyi kubera babamijira ko gusa amazi. Rero naho tubibona na hamwe muri bibiliya aho bigeze bamija amazi ku muntu n'umwe abakuze uretse n'abana. Nuko rero umubatizo ni ukwemera ko hari igikorwa cy'ibyina cy'ubuntu cyakoretse, kandi inzu ya ntizifise ubwenge kucaha. Ku bw'ibyo igihe Yesu yapfa ku musaraba yapfuye kugira kuri cya cyo mu isi, kandi igihe uriyo yarucitse ikiremwa muntu hanyuma rukavukira muri ino si nta cyaro ba rufise rwakoze. Ku bw'ibyo ntakwihana gutegerezwa gukorwa, ariko igihe ajya amaraso ya Yesu Kristo akuraho icyo cyaha kubera uruyoya ruvukira mu cyaha rukaremwa mu kugabitanya ruza ku isi ruvuga ibinyoma kandi n'abanyabyaha muri kamera, ariko amaraso ya Yesu Kristo akuraho icyo cyaha. Ariko igihe umwana ageze ku myaka yo guca ubwenge hanyuma akamenya icyiza n'ikibi, nuko ategerezwa kwihana ku byo yakoze. Icyaha ciwe ahaba ari icyaha cy'uko gusa aba yavukiye mu cyaha. Ni icyaha cy'umuntu, icyaha rero ni icyaha Adamu na Eva yakoze, kandi cyakuweho n'Imana kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Rero uruyoya nta cyaha ruba rufise cyo kwihana kugeza aho akoreye icyaha, nuko ategezwa kwihana. Murabona hanyuma igihe yihanye rero haba hageze igihe cyo kubatizwa, hanyuma arabatizwa kubwo kubwo kwibizwa kugeza kijya giye dukurikira inyigisho za Bibiliya arizo bamuzanira abana bato ngo abakore ko ngashobore kubarambika kibiganza nabahezagire. Uyu mubyeyi mukundwa muri ino joro yazanye uyu mwana muto kumwungere hamwe nanje kugira ashikane ku Imana, kandi bumva ko kumushimira mu biganza by'abasurukizi ba Kristo baba bamushyize mu biganza bya Kristo nuko kubwo kwizera duhaye uno mwana Imana dushima ko yamuzanye hano, kandi dusaba Imana kumuhezagira ibyo twita gushikanira Imana uruyoya. Rero murazi ko nari kubana banje ndafise umukobwa muto yari mu bwiza muri iri joro kandi yari yashikaniwe Imana hano kuri arutari. Ndafise umuhungu muto n'umukobwa bicaye inyuma hariya muri iri joro batarabatizwa, umwe imyaka 10 n'umwe ndiko ndamuganiriza ku byerekeye ibyuno munsi. Sara kubwo kubatizwa, hanyuma Joseph afise imyaka 7 aracari muto kubwivyo kugezaho namba yo vyipfuza, hanyuma akavuga k'Imana yariko ibimushira ku mutima. Rero no mubatije ariko nk'impinja ndabashikanira Imana kubera inyigisho y'ibyanditswe ibyo. Mwene data Neville namba wo jana nanje ubukuru uyu muhi uhungu mwiza nari natinye mbega ni Horine Junior Stefan Horine yemwe ibyo n'ibyiza yo niyumviriye ko yari asinziriye ni ya kamere yabo kwa Exxon bakurikira. Naramubonye ujya wundi munsi navutse nti mukuru w'igihugu n'ibindi, kandi atankeka byari bito kuri we murabona kumuvugisha nk'umukuru w'igihugu. Uraho yemwe ndazi ko ubu bategerezwa kuba ubutunzi kuri nyina akundi Imana. Ntubyiyumvira uko mwiza gose, kandi ubu mwene data Exxon na mushiki wacu Exxon nk'umukozi wa Kristo nk'umwungere ndafashe uyu mwana kubwo kwizera mu biganza bya Yesu Kristo ari muri we, mushaka kumushimira mu biganza za abyiwe. Reka twonamike imitwe yacu mu gihe umwungere hamwe nanje duhagaze hano n'ibiganza byacu biri ku mwana. Data wo mu ijoro muri Bibiliya bakuzaniye abana bato kugira ngo ubarambike kibiganza kandi ubahezagire, kandi mu by'ukuri mwami barahezagiwe. Rero mu gukurikiza karoho kawe ibintu wakoze twagerageje kwegeretsa mwami, dusoma Bibiliya kandi dukurikiza karoho nk'uko wabikoze, kandi yuse na nyina mwene data na mushiki wacu Exxon abigishwa bacu dukunda hano mu rusengero batuzaniye akakamenyetso k'umunezero wacu mu minwe yabo bituruka kuri wewe mwami wahabaye wabahaye uyu mwana. Ubu rero bashaka kuguha ubuzima bwiwe buto kugira ngo agukorere. Ndasenga ngo hezagire uyu mwana ngo umuhe kuramba azobe hasangwa bishoboka azobo n'ukuza k'umwami. Ndasenga ngo uzomuhezagira hazoba ari hose, azorerwe mu rugo rw'abakristo nk'uko yaruvukiyemo, kandi azobandanirize mu rugo rugo. Reka se na nyina bazobeho babona umwana kuri arutari bishobotse yigisha ubutumwa bwiza butuma babona ibyo data kuruta kumubona ku ntebe yahakorera mukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa ahandi hose, kuko ari abakozi bawe kandi bifuza k'ubuzima bw'umwana bukwiye gurira kandi bukaba umuhezagiro mu gikorwa cy'Imana. Rero ndasenga data ngo uhezagire uyu mwana kandi ubuntu bw'Imana buze kuri we, kandi azogira amagara meza n'umunezero ubuzima bwiwe bwose, kandi se na nyina babeho kugira ngo bamubone akura. Turongeye kubisaba uhezagira ubwo dusengera mu izina ryawe. Ubu rero mwana muto Stefan Oren Hickson ndaguhaye Yesu Kristo kugira ngo imigisha twasabye ikuze ko igira amagara meza nk'inkomezi. Mwene data wanje muto kandi utsobeye kugira ngo uhimbaze Imana mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Imana ibuhezagire. Imana ibahezagire mwese. Umwana mwiza cyane. Aho tutazigira dusaza, ntituzigira dusaza. Mu gihugu aho tutazigira dusaza. Ntituzigira dusaza, ntituzigira dusaza. Mu gihugu aho tutazigira dusaza. Mbega ntibizoba ari byiza, abakiri bato bazaba bakuze, abashaje bazoba bato. Ubu ibyo si byiza, kandi ntituzokwigira tugwara canke ntituzokwigira tugira umubabaro canke ngo dupfe. Ubu bikorane mwene data Neville yagize itangazo, ndashaka kugira itangazo ubu naho uko igikorane ntimuzibagire hamwe n'ibikorane yavutse. Ikindi umupfasoni Ford yahoze aza mu rusengero mu myaka iheze, namujanye ku mukobwa wiwe haheze iminsi mike kandi afise imyaka 80 yarayatashe gusanga umwami ijoro riheze isaha 2 z'ijoro. Ndibaza kandi ibikorane vyiwe jewe na pastori tuzobikorera ku rusengero rwa Cotson wa gatatu isaha 10:10 na 30 kuri uyu wa gatatu za umufasoni Ford. Umufasoni nibaza ko nibagico Rev umufasoni Rev Ford wacu ni nyina wa Roy Ford. Mubona mu gitabo canje yagira ambikira umwambaro w'aba skuti hanyuma ndo nka kaguru kamwe gusa kari gasigaye. Rero uwo ni nyina w'uwo muhungu. Rero naramujanye uwundi munsi hanyuma dusengera hamwe uwo mutamakazi yemwe rero yagiye gusanga umwami Yesu. Rero umwami abishatse hari kintu hano nshobora gutangaza kubikorane hamwe byoba mu ndwiza hamwe noba nabishize aha canye burya nagira ngo narabikoze ku byerekeye icyo nagira mvuge ko mu gikorane kizoba mu ndwiza hemwe noba hamwe noba nibaza nagira ngo nabishize muri iki gitabo sinzi nimba narabikoze canke ntabikoze. Yego ngibi hano umwami abishatse kuba gatandatu ku mugoroba ndashaka kwigisha ku bicanye n'impamvu umuntu umwe yandukiza ubuzima bw'uwundi. Hanyuma ku munsi w'uyinga mu gitondo ndashaka kwigisha ku by'agasongero ka piramide. Ku munsi w'uyinga ku mugoroba ndashaka kwigisha kuri umurongozi wanje ikigwa umuyobozi wanje ku mugoroba w'uyu munsi w'uyinguza. Rero umwami ahetse agire ibyo bintu kandi amfashe kuko nahora hanze kandi ndafise uburyo nkoresha mu kubivuga ko ubiri joro turashaka kunyarutsa amaze tugira ibintu bike tukiri aho ndafise iketaha rizanye ubu nyene na ni posta bira kaba yari toye haitse gihe gerekeye bene data bamwe bari Michigan kandi rivuye mwishira hamwe ry'abakozi b'Imana hamwe n'ibintu byinshi nibyo bituma ibintu bimera nabi. Murabona ko yuko bavuga hano ko bene data bamwe bari hari yabavuze ko nabarungitse kandi bigisha ko abagabo bategerezwa guta abagore babo bakarondera bo kububakana muri mpemu kandi ko mu buryo butunganye ntashobora kuyihenda ko atakintu kandi yo bimwe mu bintu bibi birenze mutarigira mwumva. Rero ishyirahamwe ry'abakozi b'Imana ryarabifashe none banyandikiye kete gerekeye ibyo ko rero nabarungitse hariya kandi bitera umuvurungano mwinshi kandi bamwe muri abo baravugishwa bakanavuga ko umugabo umwe yategerezwa guta uyu mugore akaca kurongora uriya. Rero iri shengero rirazi ko tudashigikira ubupfu nk'ubwo. Twizera Bibiliya, twizera kiyo umugabo afashe umugore uwo n'umugore wiwe kandi urupfu rwonyine niko rushobora kubatandukanya. Ibyo gusa ntitwizera ibintu nk'ibyo, ntitwizera iby'urukundo rw'umwitegembyo nabyo, ntitwizera ibyo bintu. Twizera rwose Bibiliya yonyine kandi rero mpava ndabifotora ifoto girikete hanyuma ntange inyishu ya maze ndayishire mu binyamakuru hanyuma bizobiheza. Nizera ko bizobiheza uko biri kose bizobaha inyishu. Rero kuri uyu mugoroba imbere y'uko twugura ibyanditswe reka tuvugane n'umwami wacu. Data wa twese wo mu ijuru, twegereye intebe yawe y'imbabazi mu izina ry'umwami Yesu. Umwe yahimbaye umwe ahambaye yamanutse avuye mu bwiza kugira ngo aduhishurire ubwinshi bw'ubutunzi bw'Imana. Yesu ukuntu tugushimira kubwo uyu Yesu ahambaye yagaragaza Imana twahawe ku giti cyacu kandi muri we ducungurwa mu byaha byacu kandi ubu twavuye mu rupfu tuja mu buzima kuko tumwizera kuko byanditswe kuri we ko yavuze ati uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye ni we afise ubugingo budashira kandi ntazoshigwa mu rukinja ariko abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Heza gira amajambo yawe muri rino joro mwami kandi turi hano kwakira ingaburo yera muri kanya gatoyi gusa mu Kristo abaranzwe burya bwami bazokoranira ku bicaniro hanyuma hari yabafate kuco twitisangira agace gatoyi kisakaramento we wadusigiye mu kwerekana ko wapfuye ku bw'ibyaha byacu. Mazurazuka ku munsi ugira gatatu, ukandi ubaha ibihe byose, kandi dukora ibikugeza ugarutse twisunze byanditswe nk'uko twabitegetswe. Eza imitima yacu ku byiyumviro bibi n'ibyo byose twakoze bidahwanye n'ubugombe bwawe buhambaye. Data, utubabarire kandi utanga ubuntu bwawe kuri twebwe muri rino joro. Utumanyurire ubu umutsima w'ubugingo muri rino jambo mu gihe turi soma tunakarivuga ko, mu izina ry'umwami Yesu tubisabye, amen. Ubu mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana dutangurire ku murongo umwe gusa. Nifuza gusoma umurongo wa 20 cyangwa umurongo wa mbere w'igice cya 20. Mbona umumarayika amanuka avuye mu ijuru afise urufunguruzo rw'ikuzimu, afise n'ikinyororo mu minwe. Ubu nifuza kuvuga nimba vyoba namba no kura muri inyigisho canke nkakura inyigisho muri kino gisomwa kubw'iminota 20 canke 25 ushaka kuyita urufunguruzo rw'urugi. Rero sinifuza kuyigina ifunguruzo kuko Petero yahawe ifunguruzo z'ubwami, ariko nshaka kuyita urufunguruzo rw'urugi. Kandi nyuma y'ibi ndifuza kugira icyo mvuze kwisangira imbere y'uko turifata muri rino joro. Nk'uko urufunguruzo nabonye hano igihe twasoma ko umumarayika yamanutse avuye mu ijuru afise urufunguruzo mu minwe, nizera ko ari ibyahishuriwe Yohana 13 canke 19. Kandi tubona uyundi mumarayika aza afise urufunguruzo, kandi urufunguruzo ni intumbero y'urufunguruzo ni ukugurura ikintu kinaka, ikintu cugawe canke n'ikintu categerezwa kugagwa, ariko urufunguruzo rwahawe iyo ntumbero. Rero hariho ubwoko bwinshi bw'ifunguruzo kubera dufise ibituma byinshi byo gukoresha ifunguruzo. Hari ifunguruzo zo mu bigega, hari ifunguruzo rw'inzu yawe, hariho urufunguruzo rw'imodoka yawe, kandi tuzita zose ifunguruzo. Kandi n'ifunguruzo ziranashobora kwiganwa keshi canke ku nzu harashobora gukogwa rimwe na rimwe ubwo twita urufunguruzo rwugurura hose. Mu yandi majambo ni urufunguruzo rufise uturonderi rwinjira mu bitashe rugahindukiza urwinjiriro rw'urufunguruzo mu buryo bunaka, maze rugashobora kugurura igihugu ariko rwose rwitwa urufunguruzo rwugurura hose. N'urufunguruzo rwakozwe kugira ruse n'ifunguruzo zose, kandi rushobora mu rubwo buryo kugura inzu zacu canke no ku miduka yacu, rurashobora kwiganwa. Hanyuma rero hari nta rufunguruzo rushobora kugura urugi rudakoreshejwe n'iminwe. Hategerezwa kubaho umuntu akoresha urufunguruzo. Urufunguruzo ntirushobora kuyikoresha rwonyine, hategerezwa kuba umuntu kugira rukoreshe. Ni nk'ino mikoro ndiko mvugiramwo. Iyi mikoro ntivuga kiretse hari umuntu ayivugiyemwo. Ntishobora kuvuga yonyine, hakenerwa umuntu ayivugiramwo. Rero si mikoro n'ijwi canke urwamo inyuma rurungikwa na mikoro baciye mu muyaga gushika mu gutwi kwawe. Rero uko niko bimeze mu kuvuga ubutumwa bwiza. Si twebwe ubwacu nk'abakozi b'Imana ntituri ubutumwa bwiza, ariko turi ibikoresho bica mu ijwi ry'Imana nk'abantu rija kubumviriza. Agent. nico kimwe no kwiyerekwa ntacyo mfise nobwira ishengero kino gihe cerekeye iyerekwa ariko namba mwemu yera yo nyereka imbere iyerekwa nuko noca ntanga iryo yerekwa nk'uwugerekewe rero ntiryoba iryanje jewe si jewe nari iyerekwa jewe ni Imana yatanze iyerekwa nanje mbigikoresho ico gutanga ubutumwa bw'iyerekwa ku bantu rero urufunguruzo nico kimwe mumbabarire urufunguruzo rutegerezwa gufatwa n'ikiganza cyugurura urugi murabona hategerezwa kuba ikiganza nuko no kurufunguruzo nja kuvuga ko muri rino joro n'ikiganza kimwe gusa gishobora gufata urufunguruzo kandi icyo n'ikiganza cyo kwizera nicyo kintu cyonyine gishobora gufata urufunguruzo kandi minwe ifata izindi funguruzo kandi bisaba ikiganza cyo kwizera ku bw'ibyo ubu reka turabire hamwe urufunguruzo rw'ubumenyi ubumuntu afise kugira nimba ariko aragerageza kurondera amahera murabona ubu hariho urufunguruzo kuri ibyo hariho uburyo uyu mugabo asabwa kuguruka ategerezwa kuba kuronka ibitabo byiwe n'ibyigwa byiwe kandi ntashobora nta n'umwe yo kwiga mu kibanza ciwe barashobora kumwigisha ariko bisabwa ko yiga kandi uburyo bumwe byokogwa asabwa gufata urwo rufunguruzo kirya kintu hariya cugurura canke kimwere ku bumenyi ariko ararondera kandi hariho abantu bobo boba bashaka kugerageza kuvuza inanga kandi canke indirimbo ntibazi gushingene bikogwa ariko barashobora kuja hariya hama umwigisha agafata ivyigwa ku vyigwa muga ntibamenye na kimwe ntibashobora gufata urwo rufunguzo runyegeje iryo banga ukungene umudiho n'amajwi by'uko kuringaniza hamwe n'ibindi bijanye bifata urufunguruzo n'ibiharuro hari urufunguruzo mu biharuro utegerezwa kuronka kugira utahure ndamaze kubona abagabo bashobora gufata ibiharuro by'imirongo ine hama bagashyira intoke zabo urutoki rumwe rumwe ku mirongo y'ibyo biharuro hama bakabandanya uko batihenda ku biharuro bingana n'inshuro zitanu cyangwa zitandatu hama bagashyira inyishu hepfo gutahura imirongo ine mu mwanya umwe aho ariho hose kuva kuri rimwe gushika kuri icyenda neza na neza jewe birangora no gucapa umurongo umwe mfise intoke n'amano akwiye kugira amarure nkacapa umurongo umwe nuko bitandukaniye ko ndonke urwo rufunguruzo ariko murabona bamwe muri bo barafise urwo rufunguruzo rw'ibyo bintu bazi ingene babikora kandi hari urufunguruzo rw'ubumenyi umugabo nyuma y'ubumenyi hari urufunguruzo rwa siyansi ubushakashatsi bujanye na siyansi ubu hari urwo n'urufunguruzo ruhambaye abantu baripfutse urwo rufunguruzo nko ngaho igihe giheze barabonye atome baca bamenya ko hariho amatome hanyuma rero izo atome zica zigabanganywamo mu mamorekire no kubandanya ubu bariko barakora ubushakashatsi umuntu umwe yizeye ko nimba iyo atome yigumiza ibintu byose hamwe nimba iyo atome yohindukijwe byotuma ibiyigumiza hamwe bitandukana ikigaburamwo mu bice bice kubera ibintu byose bigumizwa hamwe na atome ibyo turabizi rero icyo giti kigumijwe n'amatome mufatanijwe n'amatome ibyatsi biti ibintu byose bifatanijwe n'amatome rero niba iyo atome rihindukirizwa ahantu hamwe nimba iryo shobora gucika no guhindukizwa inyuma rero ryoca ririmbuka rero uba abasiyantiste bakomeye bizera ko ibyo bishobora gukorwa hama barakoze barongera barakora hama bafashe amasaha n'amasaha n'indwi hamwe n'izindi umwaka ku yundi gushikaho babishikako yari ndabyizera Thomas Edison kumucaho bavuga ko uyo mugabo yari afise ubumenyi bwo gukora amatara niwe yakoze itara kandi nta nuko yashobora kuja mu gitanda mu ijoro yafata umukate mu maboko yiwe hama akarya imfungurwa ziwe hama akaja harya agashakashaka hama agakora ahantu hamwe mu bwenge bwiwe ikintu kimwe caramubwira ko abishoboye niki niki urufunguruzo rushobora kugura rugatanga inzira. Nta myaka myinshi haciye hariho umugabo yizera ko yari afise impano yo kwandika ibitabo bigizwe n'amashusho, yizera ko yari afise urwo rufunguruzo mu kuboko kwiwe. Yashaka yagiye yaba Kansas, yagiye kuraba umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru gihambaye c'igisagara c'i Kansas, acamuzanira bimwe mu myandiko vyiwe. Umwanditsi mukuru yamubwiye, nyakubahwa, ntavyo uratahura, wewe nta kamaro ko kugerageza, ntushobora kubikora. Ariko ivyo ntivyamuhagije, yarazi ko bishoboka. Hama yasubiyeyo ubugira kandi n'ubugira kandi agerageza, ariko nti umwanditsi ntiyamuha ako karyo. Ubwanyuma na nyuma yagiye mu bindi bibanza, hama naho nyene baramwankira bavuga bati nyakubahwa, ntavyo urashobora, ntavyo woshobora gukora. Ariko yabandanije kwizera ko yoshobora kubikora, kandi ubwo nibwo buryo afise ikintu mu kuboko kwiwe. Ubwa nyuma na nyuma yarose akazi ko kwandika utwandiko dutoyi. Kubwa ndizera abanditsi canke ikintu nk'ico kubwishengero, ikintu gishaka kumera nko kwandika ibitabo bifise amashusho y'ibicapo kubwishengero. Hama yipangiye akazu gatoyi kari karimo imbeba, aho imbeba zaba ziriko ziriruka hasi no hejuru, ibintu vyose nk'ivyo mu mashuka yiwe. Niho yagiye kwihweza ubudasanzwe bw'akabeba kanaka gatoyi. Niho haciye havuka inkuru ya Mike Mouse. Ubu ni umutunzi mu mamiliyoni menshi ya Walt Disney, kubera yari afise ikintu mu kuboko kwiwe, kandi yari azi ko agifise, yari azi ko ashobora kubikora, kandi uko niki gikorwa cyose gihambaye gikorwa. Igihe abagabo n'abagore bafise ikintu mu maboko yabo, bakaba bazi ko bashobora kugikora. Igihe ubukangwe bwatera igihugu, nk'uko twese tubwirizwa kuronka urukingo kugira tubutsinde. Igihe ubukangwe bwatera, ejo hahise nariko ndumviriza umuganga, mu mwanya nariko ndagenda mu ibarabara yari umugangiro w'isivile, yavuga ati haraheze imyaka mikege ikiza gihambaye cya terorisivile. Avuga iyo babagabo barabaye mu kibanza jewe narimwo, bakaba barabonye nkanje ivyuma bifasha guhema 57 mu mwanya umwe n'abagabo, abagore, abahungu n'abakobwa bamugajwe n'indwara yitwa ubukangwe. Kandi ntacyo twari dufise twobafasha. Yavuga ati sinipfutsa na rimwe kubona ibintu nk'ibyo. Ariko siyansi yabwiye iti nimba hari ikibi nk'ubukangwe, hari ikintu kinaka cyo kugihagarika. Baragwanye bagiye mu ibaraba n'ibirato, abo bazimye umuriro, bakuye inkofero, hama barasenga, barasabiriza, bakora ibintu byose mu kugerageza kuronka urufunguruzo rwo kugura umuryango wo kwigenga. Hanyuma nyuma na nyuma umukristo w'umugabo yiyubashe ku izina rya Sarki yarose urukingo, kubera hari ikibi kiriko kirakora. Umwicanyi yari karakora hari ahantu hana kurufunguruzo rwashobora kugurura ubugira kandi umuryango wo kwigenga k'umuntu. Hama urukingo Sarki rwari umuti uhambaye. Yemwe si ico urwo rufunguruzo rukora, urwo rukingo rwarazanywe. Hama ubu ruriko ruragwanywa, ico kiza c'ubukangwe hakoreshejwe uru rukingo, kubera kwari ukutaruhwa canke ugucika intege. Ugo rufunguruzo rwari ruri ahantu hanaka. Hariho ikintu gihambaye cava mu rugo, kandi bari bafise ishaka ryo kurutora. Kandi nimba hariho ikibi nk'agasama bakwega, agasama inyonko rudadaza, amagage n'ibindi, iyo siyansi ivyo bibi bashoboye kubigwanya, umurango nijoro gushikaho baronka intsinzi, kubera ari kibi n'umwicanyi, bisaba kwiyumvira kungana kugira umuntu ashobore koronka urufunguruzo kubw'uguhagarikwa rw'umuntu ari mu vyaha. Hariho urufunguruzo kubw'uyu muryango kugira ngo abo bagabo baronke umwidegemvyo muri ivyo bintu. urufunguruzo mu bisanzwe iyo gugurura igitasha akandi iyo ubonye urufunguruzo hategerezwa kuba hari ubutunzi ikintu kinaka cy'igiciro atari uko nta nubwo kugara namba ta kamaro bifise kugara bireke gusa ariko iyo bifise agaciro rugara rero urufunguruzo rufasha mu bisanzwe gushikira ikintu kinaka canke n'uburyo bwo kuronka ikintu kinaka gifise agaciro urufunguzo nico rumaze rurugurura rero ikintu kinaka gifise agaciro rero dusoma muri Uwera Yohane gice cya 10 Yesu yavuze ati ndirembo y'intama ndiryorembo sirembo iryorembo irembo rimwe rudende ndinzira inzira imwe rudende kuri n'ubugingo kandi nta muntu aza kuri data adaciye kuri jewe ni jewe rembo agintama kandi abanyitangiye imbere bose bari bisuma n'abambuzi ni irembo ry'intama ni irembo ry'agakiza nta rindi zina ryahawe munsi y'ijuru mutegerezwa gukirizwamo atari mu izina rya Yesu Kristo nta shengero nta dini nta nemera nta myizerere y'ikintu na kimwe ni mu izina rya Yesu Kristo honyene ubwo niko rufunguruzo nta gitangaje ko Petero yashobora gukoresha rumwe muri zo ku munzu wa Pentekoti bashaka kumenya ukuntu binjira muri iryo rembo yakoresheje urwo rufunguruzo kandi hari urufunguruzo rumwe rwonyine kuko hari irembo rimwe gusa ndiryo rembo kandi Petero yari afise urufunguruzo rwayo kandi yavuze ati nimwihano muno wese muri mwebwe batizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaha byanyu kandi muzohabwa ubutunzi bw'Imana n'urufunguruzo rw'iryo rembo kandi Yesu ni we rembo hariho irembo rimwe ryonyine ryo gukira indwara kandi ni Yesu ni we ryo rembo hari irembo rimwe ryonyine ku mahoro ego amahoro yanjye ndayabahaye hariho irembo rimwe ryonyine ku mahoro y'inkomoko ushobora kwiyumvira kufisa amahoro ushobora kurundanya amahera kwiyo kugura inzu yawe ushobora kurundanya amahera kwiyo kugura abana yo kugurira abana bawe impuzu ukugira ibifungurwa byo kurya ariko wowe ushobora kuba wararose ukumenyekana gukwiye ko kubarurangiranwa mu bantu ariko iyo ukuye ibirato mu ijoro kandi witeguriye kuryama hari ikintu kimwe cyonyine gishobora kuguha amahoro no kuvuga nambutse kuja gupfa muri iryo joro hari amahoro amwe yonyine kandi Yesu niwe ayo mahoro niwe amahoro yacu niwe gukira indwara kwacu nduhoraho Imana yanyu ikiza indwara zanyu zose niwe rembo ry'ijuru kandi nta rindi rembo canke iyindi nzira atari muri Yesu Kristo niwe rembo ry'ijuru kandi rero Yesu niwe rembo ry'ivyo bintu byose kandi ukwizera n'urufunguruzo rw'ugurura iryo rembo rero namba Yesu ari we rembo ry'amasezerano yose y'Imana ukwizera igikorwa ciwe giherahejwe gufungura irembo ryose ry'ubutunzi bwose buri mbere mu bwami bw'Imana murabona urufunguruzo ukwizera n'urufunguruzo rw'ugurura isezerano ryose yatanze urufunguruzo gukwizera rurabikora ukwizera kw'igikorwa ciwe giherahejwe n'izifunguruzo tuvuga rero mu Baheburayi igice cya 11 canditse nanditse nga urutonde rurerure rwabo bahizi bw'ukwizera rwari urufunguruzo rw'irembo rwari kugaya kanwa nk'intambwe gwarura ufunguruzo ukwizera guguruye inzu z'ibohero kwari ukwizera urufunguzo gukwizera gwazimije uburake bw'umuriro gwabahungishije ubugi bw'inkota bwagarukanye uwapfuye ku buzima akandi kwari ukwizera urufunguzo rwo kwizera Imana nzima iki kiganzo rya muntu rya mugora ashobora gufata ubwo rufunguzo rwo kwizera bashobora kugura isezerano ryose Imana yatanze ariko namba udafise urwo rufunguzo urajarajara gusa ntuzigera ugugura uruzogerageza kubikora akuko urwo rufunguzo urufunguzo rwose rukoze neza rufise uturonderi rw'imbere mu gitasha kandi hategezwa kuba hateye ukuntu izo mfunguzo zitegerezwa kuba zifise uko zikoze kunaka kugira ngo izo ronderi zikore kandi ronderi imwe gusa idatonze neza yono n'uburyo bwazo bwo gukora akubw'ibyo nizera ubutumwa bwiza bwuzuye ijambo ryose ry'Imana rizana ububasha bw'Imana butuma imihezagiro yayimanuka ku bantu nigo rufunguruzo rw'irembo nigo rufunguruzo rw'ibyo yoho abo bahitsi bahambaye abo bahanuzi n'abo bagabo bahambaye bo muri Bibiliya bari bafise urwo rufunguruzo niyo mpamvu bashobora kugarakanwa kinambwe guhagarika ubukari bw'umuriro uguhunga ubuke bw'inkota kugarukana bapfuye mu buzima bugira kandi no gukora ubwo bwoko bwose bw'ibitangaza no kubera bari bafise urwo rufunguruzo kandi bari bazi ko vyakora yuko urwo rufunguruzo rukomoka ku vyanditswe rero namba mpitishamwo n'urufunguruzo rwazemera sinzi icyo ruzokora igihe bavuga bati ishengero ryanje ryigisha ibi sindabizi ariko igihe bibiliya ibyigisha hanyuma nk'abafise urufunguruzo rwo kwizera mu kiganza canje mu mutima wanje ruvuga ruti ni ijambo ry'Imana ibyo bizozimya ubukare bw'umuriro bizokugurura ugukira ku bagwaye bizokugururira agakiza ku wazimiye ntegerezwa kuza ku rugi ikintu cyose mu izina ryayo ikintu uvuga cyangwa ukora mu gikore mu izina ryayo no kumenya ko urufunguzo rufise ufise arukwizera kuko ari urufunguzo rukozwe mu byanditswe rero namba ari ifunguzo rwanemera urufunguzo rw'idini sinzi icyo ruzokora ariko namba ari ifunguzo rugizwe n'ijambo ruzokugurura kubera ari kimana yavutse nuko yo nico gituma bashobora guhagarika ubukari bw'umuriro n'ibindi kuko bari bafise urufunguzo igihe Imana yunga umukono abo bavugishwa n'Imana nta kintu na kimwe cyashobora kubihagarika ntiyategerejwe gukora nk'uko inkorera rimwe na rimwe gushimangira ibyo neza neza hamwe na mwebwe sindabyibaza ariko igituma imbwira iti genda ukora ibi hanyuma uzosubira inyuma hanyuma genda ukora ibi kandi subirayo hanyuma ubikore kandi ntiwabikoze neza ngice kimenyetso kimwe gusa barashobora kumva mwema babwira ati icyo nicyo kimenyetso cyo gukora kandi nta kintu na kimwe kizobahagarika mwene data barahagaritse iminwa y'intambwe barakize inkota ikarishe barahagaritse ubukari bw'umuriro bakoze ikintu cyose ugushirirwaho umukono n'Imana kubera bagumije urufunguruzo mu kiganza cyabo uko kwitsa guhambaye bakoreye ibintu Imana kubera ta kintu na kimwe cyashobora kubahagarika yo Yesu ukuntu ari iby'ubwiza nk'umugabo muto uyu munsi umwe yaje ku mugabo akuze yari mugabo akuze yubaha Imana umuvugishwa n'Imana wa kera hanyuma yumvise uyu mugabo ashinga intahe kesha avuga kesha kugira neza ku Imana no kungene iyi Imana yari cha nico Kristo yari kandi akaguma abandanya avuga mu nyuma uyu muhungu yari agiye kwimikwa mu gikorwa Imana nuko aza kuri uyu mukurambere amaze aramubwira ati mukundwa nshaka kukubaza ikibazo yavuze ati bazamuhungu yavuze ati mbega Kristo yoba afise ikibanza gihambaye kuri we nkuko bivuga yavuze ati afise ikibanza gihambaye kuri cyo we kurushe mwe munoronka zo kubivuga ngivyo ibyari byo biki yararose urufunguruzo uyu muhongo yavuze ku byerekeye ibyo ati namba uvuga ibi bintu kandi umbwira kari ibyo kuri nkawe nuko nshaka kumenya uyo nyene Yesu muri uko kuri nyene izo byari biki yarazi ku uyu mutama yarafise urufunguzo rwashobora kuguru no kugara murazi urufunguzo gukara ruranarura nugurura murabona urashobora kugururira canke kugara uko nokuri urufunguzo gukara rurugurura urufunguzo gukurura urashobora kugara kandi ivyo ni neza na neza murabona kubera rukora mu nzira zose zibiri esingene biteye impuwo koni shengero cyataye intumbero cyayo kubyerekeye ivyo ese ukuntu bibabaje igihishengero rigurisha gikurisha kuri zanemera nkuko twabikoze muri kino gemaze tukaba ubuduhamagarirwa ku ngo bumwe twarabonya hirya ntwari hambaye y'i Roma nabo bazohurira rero bagiye guhindura gahunda zimwe zimwe niyumviriye kuba atigeze bahinduka ariko bazohinduka neza bahebure mupatiri ububasha bwa papa hanyuma hanyuma ho azoba ari n'ibindi ese ukuntu biteye ikigongo ku nishengero ryigurishije kuri iyo myizere mu gishingo c'ijambo murabona aho niho basize urufunguruzo hariya neza iyo niyo mpamvu bitangaza bihambaye n'ibimenyetso bitagikorwa hagati mu bantu okino gihe nk'uko byari kera barataye imfunguzo ariko barazi urugi barazi ko urugi ruhari ariko igica gikurikirana urufunguzo rwo kugura urwo rugi ubutunzi buri nyuma y'urugi burugaranywe ntibubonekana n'utizera ariko uwizera afise ukwizera kandi ashobora gufata urufunguzo n'ukwizera ashobora kugura zino nzugi ariko mugenzi igihe kimwe hano imyaka mike yihetse hariho mwene data w'umumisiyonari hanyuma yiyumva ko yari afise umuhamagaro muri Afrika yari inshuti ikiri muto umugore hamwe n'abana babiri beza abakobwa bakiri batoye bafise nk'imyaka indwi canke umunani umwe umwe hanyuma uyu mukundwa akiri mutoye ntiyashobora kubyirukamwo kubyikuramwo yari umukozi w'Imana yari afise ishengero ryiza mu gihugu ariko ntiyashobora guheba uyo muhamagaro yategerezwa kuja muri Afrika nuko yarasenze umunsi n'ijoro ntiyashaka kuja hanyuma Imana iguma ivuga nawe iti utegerezwa kugenda hanyuma kumera gera ahantu yategerezwa gufata umwanzuro aho yategerezwa kugenda rero yagiye ku rwego nyobozi rw'abamisiyonari rw'ishengero ryiwe aravuga ati Imana yarampamagariye kuca ku rubuga rw'abamisiyonari hariya kuri mu mashamba ya Rodsan kandi muri ayo mashamba huzuye malariya n'umucanwa n'izuba rimena gahanga n'ibiza n'imibembe n'ubwoko bwose bw'indwara muri ayo mashamba aho yari agiye gukora kumara ubuzima bwiwe bwose yagurishije inzu yiwe n'ibyo yari afise byose rero urwe rwa misiyonari rwashaka kumugeza maze bavuga bati ubu urabizi neza yavuze ati sinkekeranya bamubwiye bati mushinga ntahe mbega wavyumviriye muri ubuntu muri ubu buryo yuko ufise abakobwa babiri beza kandi ufise umugore w'igikundira kiri mutoye kandi uri byonyine kubera kutagenda gusa hariya ngo urabe uko bimeze maze ugaruke yavuze atoya n'umwami yambariye yo n'ibintu biboneka gose yavuze ati umwami yarampamagaye kandi sinshaka guheba inzu yanje sinshaka guheba ishengero ryanje n'abantu banje ariko umwami yaba yampamagaye kure hariya muri rya shamba nuko avuga ati mushinga nawe urazi yuko udukobwa twawe twoshobora kugwara indwara yitwa fievre jaune cyangwa indwara bita fievre berius bagapfa mu ijoro rimwe maza muhakaroro k'abantu benshi babuze abana baba abana batoyi bari bazanye hariya bishwe n'indwara batari bafite incaco kandi bavuze bati yumvira imibembe umugore wawe mwiza n'udukobwa twawe tubiri bafashwe n'imibembe narirya zuba rikaze n'ibintu mutegerezwa kuzicamwo bavuze bati ubwo ntabwo bufise bwo gutwara umugore wawe ahantu nkaho hanyuma wa mumisiyonari ahagarara ngaho wa muntu akiri mutoye maze amosozi atangura gukoroka ku matama yiwe arahinduka aravuga ati bene data ivye iyerekwa ryanje ry'umuhamagaro w'Imana niko yavuze namba Imana yampamagariye kuja muri Afrika abana banje n'umuryango wanje bafise umutekano muri Afrika kurusha handi hose mwese Amena. Byari biki yari afise ifunguruzo zo muhamagaro wiwe yari afise ukwizera mu byo yari karavuga yo niyumviriye nti mbega inyishu nziza igihe nabyumva ubwa mbere mu mutima wanjye warasimbye murabona nambi Imana yarampamagariye kuja muri Afrika abana banje mu mibembe n'ibiza n'ibindi byose rero bafise umutekano hariya kurusha handi hose baja ku isi yari afise urufunguruzo nibyo bikenewe iyo afise urufunguruzo nta bwoba nta gukekeranya nta bibazo nturinda kubaza uwundi muntu n'umwe ku byerekeye ibyo ububitsi neza ubufise mu biganza byawe izwi icyo ukora amena ubuzi cyo bitangaza uzi yuko irembo rigira ryuguruke uba wasuzumye utwo binjizamwo urufunguzo twose kandi uzi yuko atanyeka aricyo kintu nyacu amarembo agira yuguruke nk'umuravyo niwashyiramwo urufunguzo yo yabishengero ryari ifise urufunguzo yabishengero ryari ifise byonyine urufunguzo rwo kwizera twoshobe kugura inzogi zose indwara zose ibitse ibintu byose uko biri byoshobora kuba byuguruye kuri twebwe yaba twoshobora gusa kuba dufise urufunguzo uyu mugabo yari afise urufunguzo rw'umuhamagaro wiwe namba mwo kwihanganira igishinga nawe cyanje ndibuka haraciye nk'imyaka 15 17 nkuko igihe umwami yambarira hariya epfo kuruzi igihe yamanuka mu nkingi y'umuriro mubona ifoto yayo akavugana nanje akavuga ati uruwo kujana ubu butumwa ku isi yose kandi ndibuka kuri Grand Mary igihe yavugana nanje kandi naragiye mbwira umwungere arambarira avuga ati Billy wari yikiri rya joro wageze indoto mbi yavuze ati subira ku kazi kawe ukore mu ishyirahamwe rikora akazi rusange ufise akazi subira hariya wita akazi kawe muhungu yavuze ati wagize indoto mbi wariye ikintu kinaka ivyo ntivyankotse ko na gatoyi igihe natangura ibikorane byo gukira indwara benshi muri mwebwe ngaha muri ku butumwa bwanje kijya gihe gitondo igihe Dawidi yaja guhangana na Goliyati nibwo nigishije ko abambwiye yavuze ati mu gihe cy'ubushakashatsi bw'iki gihe dufise ubushakashatsi bw'ubwoko bwose bujyanye n'iby'amagara y'abantu dufise abaganga bakaruhara w'igishengero ryibagiye ugukira indwara kuvuye ku ijuru n'ibintu byinshi imyaka iheze mbega mugiye kuzohangana gute n'ibintu nk'ibyo ni gute mugiye kuzohangana n'abametodista abambatista abapresteriano n'abandi hamwe mbere n'abapandekote babyibagiye haraciye igihe kinini kandi bagiye muri za nemera zabo ni gute ugiye guhangana n'ibyo byose atadini cyanye ikindi kintu cyo gushigikira Bill muri ubu buryo cyanye buriya ntibyantiri mu kije na gatoyi kuko narifise urufunguzo mu kiganza cyanje navuze bavuze bati nta n'umwe azokwizera ntuzoshobora kubikora nta n'umwe azokwizera navuze nti ntacyo bimbwiye hari ikintu cy'ukuri Imana yampamagariye kandi ntegerezwa kugenda kuko Imana yampamagaye narifise urufunguzo yarampamagaye yaranyeretse yarambwiye kandi nabonye mu nyonga hiwe yantuma kandi urufunguzo rwari hariya umwungeri yavuze ati hamwe n'amashuri mato mato ugiye kwigisha no gusengera imbere y'abami n'abakuru navuze nibyo bijanye n'ijambo ryiwe igihe nk'iki mu mwaka uheze cankindwi zibiri imbere yaho igihe naza kwishengero hano nkababwira ko umwami yarampamagaye yerekwa ryo gufata urugendo rwo guhiga kandi igikoko nari ngiye kuronka cyari gifise amahembe apima santimetero 150 kandi ndi mu nzira mvuye guhiga icyo gikoko aho cyari kiryamye n'igice coba kirimwo ndi mu nzira ngaruka nari ngiye kwica idubu y'umujumpu kandi nagiye aho hantu hanyuma mvugana n'umuntu maze acavuga ati sinzi igikoko cyo bagisa nk'icyo kandi nk'iyo dubu sindabona n'imwe navuze nti ariko cyo tegerejwe kuba ahantu hanaka hano rero yavuze ati ntituzogenda mu gihugu cy'idubu tuzogenda mu gihugu cy'intama hariya hejuru mu biti by'imisuna rero najyanye nawe kandi ku munsi wa kabiri aho neza na neza umwami yari yaravutse kicho gikoko kizoba kiryamye rero genda nkaronka ico gikoko igihe twari ko dukura ku rushato n'amahembe n'ibindi yavuze ati nashaka kukubaza ikintu kimwe yambwiye iminsi itatu ihetse igihe twava mu nzu y'uruhiga inyuma yo kwica icyo gikoko yuko dusubiye inyuma warugiye kwica idubu umujomo navutse nti uko niko horahagize navutse nti sinkekeranya yavuze ati kubera mwene wacu yaragwaye intandara kandi ntiwamubonye mu buzima bwawe igihe wari hano igihe kimwe wambwiye yuko ujya muhungu yaragiye gukira nkoze ikintu kimwe kandi yari yavuze ati rero ariko mwene data Branham ameshaka kukubaza ikintu kimwe yavuze ati ndashobora kubona ku musozi hose aho kijya kibira kiri zijya farasi zirahagaze kandi nta kintu kiri hariya nta byatsi bihari nta gitandara gihari nta kintu na kimwe gihari ibimera byitwa korbu mose bipima hafi santimetero zitanu duka hariya y'urubibe rw'ikibira hamwe n'ikirometero kirenga hijya y'ikibira navutse ni idubuzo biri hehe navuze nti imana ni Yehova ye asangwa yarambwiye ko hariya hazoba hidubu yotegerejwe kuhaba hepfo y'umusozi hafi y'ikirometero mwene ta Branham yavuze ati iyo dubu iri hafi kugaragara navuze nti ntimugire ikibazo iraza kuhaba kandi igihe twari turi hafi y'imetero 500 aho aya mafarasi yari ari twategezwa kuruhuka hamwe n'amahembe aremereye twari dufise n'ibintu mu mugongo kandi yategereje impande n'impande ubugira kandi hanyuma ca ica mbona mu maso hiwe nk'uko yari karanyitegereza nk'uko mu mutima wiwe yari kariyumvira murabona yari yavyize yuko izohaba ariko ntiyari afise urufunguruzo ariko mu buryo bucanke buriya kubwo buntu bw'imana ntiyigeze ampemukira igihe yambarira yuko hazoba hari hedubu hariya nari mfise urufunguruzo sinigeze ndabikekeranya na gatoya naramuhindukiririye ndavuga nti budo iraja kubiri riri hariya kandi nkimara guhindukira ngahariya y'idubu ihagaze neza hejuru yacu nko ku metero 800 yatoye amarora avuga ati biri fashe rero n'idubu niniya murabona urufunguruzo iyerekwa n'ijambo ry'umwami nta na kimwe gishobora kurihindura canke kurihagarika ivyo ishengero rikeneye iri joro sinyigisho ishengero rikeneye iri joro sidini ishengero rikeneye iri joro sinemera ishengero rikeneye iri joro ni urufunguruzo rw'ivyanditswe ku rugi ivyo kristo niwe rugi kandi we n'ijambo ukwizera ijambo ry'imana nzima kugurura buri rugi rwose mana duha urufunguruzo Abaheburayi igice cya 12 havuga ngo uko dukikijwe n'igifungo cy'ibyabona kingana gutyo twiyambura ibituremera byose n'ukutizera gukunda kutwizingirira ko vuba havuga icaha iki cyaha n'ukutizera murabona icaha kimwe gusa n'ukutizera kandi icaha bisigura guhusha ni nk'igihe uriko urarasa ugahusha vyiza wotumberetse inkoho murabona kuko hari kitagenda neza wahushije murabona garuka usubira ugerageze murabona bisigura guhindukira wahushije iyo ushaka kuba umukristo ukaba waramijwe kw'amazi mu izina rya data umwana mpemu yera uba warahushije nziza ugaruka ntuzoshika ku ntumbero uzoja kuratankeka nka kujya ku isi hari ikintu kimwe gusa gushobora kukugumiza mu murongo utunganye n'ivyanditswe bibiliya ijambo kuko isi n'ijuru byompe bizovaho ariko ijambo ry'imana ntizokwigira rivaho rero gumye urufunguruzo ukwizera ijambo kandi buri gace kukwizera wizeye kandi udakekeranya n'akantide ushobora kugura urugi rwose ruri hagati yawe n'imihezagira Imana igufitiye. Imana idufashe kuronka urufunguzo n'iryo sengesho ryanje. Muze twunamike imitwe yacu bukubwa isengesho. Data wa twese wo mu ijuru, turagushimirira ijoro ko waduhaye ifunguzo ubwo kutwugurura agakiza. Ndabigushimira mwami yuko twakijijwe kandi ko no kubw'urufunguzo twashoboye gukoresha gushika ubu. Ariko Mana, dukwizera yuko rimwe ryose muri aya majambo yanditse mu gitabo cawe ari two twinjizamwo udufunguzo dutoyi, kandi uru rufunguzo rwitwa Yesu, uru rugi bambe rwitwa Yesu, kandi uru rufunguzo rwitwa kwizera rukora ku ijambo ryose, ruraryugurura, ruramanura akajya kantu binjizamwo urufunguzo tugashobora kwinjira muri iyo mihezagiro. Data wo mu ijoro, duhe imfunguzo kugira ngo dushobore kwizera amasezerano y'Imana, kugira ngo kwizera kwacu ntikunanirwe, kugira ngo dushobore gukorera, kugukorera no gukorera abo bose dukorana nabo. Duharire buri cyacu kutizera kwacu umwami, kandi udufashe kuba bawe turaje ubukomeza yisangira. Kandi ndasenga Data wo mu ijoro ngo uje kuduharira ibigaya bitanyo byacu byose, kugira ngo dushobore kwinjira mu munezero wo gufataniriza kumeza Imana. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Mwene Data mushikanje, namba ufise urufunguzo rw'ubwami, urufunguzo rw'urugi, urufunguzo rw'agakiza, Imana igufashe kugurura inzugi no kureka ngo Yesu yinjire. Mureke aguhe ibintu wifuza rwose. Rero imbere gatoye yuko dutangura gusoma ibijanye n'isangira, nashaka kuvuga ikintu kimwe kubera yuko cerekeye isangira. Kandi gihe tuja kuri arutari, hari uburyo bumwe bwonyine bwo kuza buri namba adufasha urufunguzo rwo kwizera mu biganza byacu, budutuma tumenya yuko ibyaha byacu byahariwe. Kandi namba tudafise urwo rufunguzo kugira ngo twugure urwo rugi yuko ibyaha byacu byahariwe, ntacyo dufise dukora ku meza y'umwami. Kuko urya kandi akanywa bidakwiye, arya kandi anywa gutsindwa n'urubanza bwiwe mu kutamenya umubiri w'umwami. Rero ibyo ni ukuri. Ndizera yuko mwese muzi ko uyu munsi ari umunsi mu gihugu cyose wisangira gera. Uwo ni wo munsi amashengero yose afata isangira gera. Nisangira gera mu gihugu cyose, kandi niyumvire ko byoba bibereye. Ndabivutse ko ijambo cyankabiri ku isangira gera imbere yuko turifata. Mu gihe umwongera azoba ari karategura ibyanditswe byo gusoma ku bw'urutonde rw'imeza y'umwami, rero iyi ngaburo yera rero sinza gufata iminota 10 renga. Iyi ngaburo twiteguriye gufata yabaye inkuru ibihari ihambaye mu nyigisho muri Bibiliya. Ivyo byari imwe mu bihari mu ishengero rya mbere. Kandi uyu munsi abaporuti, abepiskopi, abametodisti n'amashengero menshi y'abaporuti bokwemera gaturika inyigisho za gaturika ry'i Roma, mu gihe bokwemera guhuza kuri izo nziti zisangira gera. Ariko bazokwemera yuko umupatiri yorongora amazi akaba umuvugabutumwa ishengero katolika yaravyemeye inshuro nyinshi mu manama no mu makoraniro yabo. Baravyemeranya kandi bazokwemeranya kugusenga kwabo n'ibindi ishengero ry'abapoliti rizovyemeza. Akada amakati kisimu n'ibindi arutari ntoyi hano na hariya, kandi ishengero katolika riteguye kubikora. Ariko hageze iryo ivyisangira gera aho bazogwa, umuntu wese yasomye kahise arazi ivyo. Ariko by'ukuri kuvyo niyumvira bo baye bari kure cyane imbere yuko noshobora kuvyemera. Murabona kubera atari Bibiliya. Ariko nshaka mumbwire ikintu kimwe, ishengero katolika murazi ki ishengero katolika ku ntango ryari ishengero pantekoti ry'intumwa? Ni uko by'ukuri ryari ni iryo ishingiro rya mbere ryatangwe kubaho kandi murabonaho bagezi babandanya bigitsa kuri jambo kandi binjizamwe zanemera kandi yabishingiro panikoti ryo bayeho iyindi myaka cyana ryo baye bibi kure kure cyane ya bibiliya gusumba uko iryo shingiro katu uri kariri uyu munsi dufatiye uko rimeze uyu munsi byari twaye imyaka ijana ishengero katolika kwigira kure yaryo imyaka amajana atatu uhereye ku ishengero rya mbere gushika ku ishengero rya katolika ry'i Roma ryitunganije ariho byatanguye batanguye kuzana abubahwa n'abandi bakuramwo ibi bashyiramwo ibi bakuramwo ibi binjizamwo biriya bashyiramwo ibigirwamana by'igipagani bashyiramwo ibishushanyo bya gikristo n'ibindi baraheza bagiriranira imyumvikano kugeza bashyitse ku byo bari uyu munsi ishengero katolika ry'i Roma kandi ishengero ry'abaporutu uhereye imyaka 50 ribayeho naho ryaguriye uheraho ryatanguriye rizoba ribi gusumbya ishengero katolika w'u myaka ijana uhereye ubuko n'ukuri iryo n'ijambo rikomeye ryo kuvuga ariko uyitegereze aho batanguriye kugwira binjiye mu idini baca bagiriranira imyumvikano n'ibi na biriya n'ikintu cyose hanyuma baragenda murabona barasubira inyuma ariko isangira gera ryitwa ingaburo y'umwami rero abantu benshi bashaka kuyifata mu gatondo muri bibiliya ntihavugwa yuko byobaye mu gihe cy'ifunguro za gatondo kandi ukuntu aba bantu uyu munsi ukuntu babandanya bavuga bati ingaburo y'umwami ntibashobora barakuyemo ingaburo barayikuyemo babyita ingaburo yo mu ijoro n'ubuhumbyi ingaburo rero ibihari buri gihe mu bihe bya bibiliya byari bihari icyo gihe abantu batahuye nabi ingaburo y'umwami baje ku meza Pawulo yabwiye abo bantu b'i Korinto bari baje baborewe baje ku meza y'umwami murabona ntibyari bitahuritse icyo gihe yavuze ati namba mukeneye gufungura fungura muhiri wanyu kandi ikindi kintu nticyari gitahuritse uko cyari kimeze abanyabyaha n'abantu babaye mu byaha baraje maze bafata ingaburo yera kandi ibyo ntibyari bitahuritse umuntu abana na nyina bukwe kandi ishengero ryari ryabimubwiye babandanya bafata ingaburo yera ku meza kandi haciye haba ugucikamo imigwi hagati yabo kandi barabandanya gufata ingaburo yera yavuze ati ndatahuye ko mugenda nk'abanyamahanga kandi hariho utugwe muri mwebwe kurya byari bimeze mu nzu ya Kefa n'ibindi yavuze mugenda nk'abanyamahanga murabona ntibyari bitahuritse isangira gera ryamye ritahugwa ugutariko rero ibyo nubimara ko amasaha menshi ariko dutegerezwa gukora iby'isangira gera hamwe no kozanya ibirenge ubu barakuye ko ukozanya ibirenge uretse amadini make abapanekoti benshi bagiye kure yabyo rwose murabona ariko baracyari muri bibiliya nk'uko byanditswe murabona rero Roma ntibyita isangira gera babyita misa ni misa yera ntibagira isangira gera bakora misa ni misa kandi byo kuri misa ikura ko isiguro nyayo ku isangira gera misa isigura ibyitsigiro bafata misa bizigiye ko mu kugira misa ko Imana izobaharira ibyaha byabo mu gufata umubiri wa Kristo nyawo umupatiri ahinduramwo umubiri n'amaraso ya Kristo bafata ibyo bizigiye ko Imana ikuraho ibyaha byabo mu gukora uko ni misa
to the body and the blood of Christ, taking that, hoping that God will omit their sins by doing so. It's a mass.
Abapuruti babyita isangira gera. Isangira gera bisigura gutanga amashimwe. Kabapuruti abakatolika bafata misa. Mu misa bizeye ko Imana ibababarira ibikorwa byabo bibi. Abaporoti barifata bashima ibyamaze gukogwa kubw'ibyo sangira gera n'Imana gusangira nawe ko byamaze gukogwa umukatolika yizige ko byakozwe umuporoti avuga ko byamaze gukogwa umukatolika yibaza nimbi byaha byiwe byarahariwe umuporoti yatura ko yahariwe ko afise umwidegembyo kandi sangira gera no gusangira n'Imana kandi ibi bintu ntitubifata twizige cy'ibyaha byacu byahariwe ariko byarahariwe kubera yuko umwe n'ibyitsigiro wundi no kwizera umwe yizige ko atunganye wundi azi yuko atunganye murabona wundi umwe arizigira kuko atazahagaze wundi azi ko afise ukuri kuko azi iby'Imana yavuze nibyo n'iryo tandukaniro rero iyo wizigiye gusa wiyubara ariko iyo ubitse aho rero bandanye urabona uri kurasangira n'Imana umuporotini avuga ko yahariwe kandi arabinze umukatolika afise misa yitsige katsoharikwa bimetsu kugusa umwe numusetsi yitseko ibyose bimetse neza murabona wundi numusenzi ashimi byamatse gukogwa bose nabasenze ari kumwara senga yitsige katsobironka wundi musenza tsiko yabirose kandi amushimira ko yabimuhaye rero ibyo n'iryo tandukaniro je nisangira gera ego mugenzi umwe yitsige ko yahari wundi arabitsi ko yahariwe kandi atanga amashimwe kubwibyo rero isangira gera ni ry'abakristo
The other is a beggar thanking for what's already been done. They're both beggars, but one's begging, hoping he'll get it. The other beggar knows he's got it and thanks him for giving it to him. Now there's the difference. That's communion. Yes, sir. One is hoping that he's forgiven. The other knows he's forgiven and giving thanks for it. So communion.
Rero isangira gera ni ry'abakristo bavutse. Ubwa kabiri ku bwamwe mu w'Imana kandi kuvuka ubwa kabiri ntibisigura neza kufise mpemu yera rero mwibuke ubu benshi baravyigisha nta numwe nzavyigisha gutya nkuko mwene data argambriti yabivuze rijya joro kuri altari hano murabona ariko kuvuka ubwa kabiri sumubatizo wa mpemu yera ivyanditswe ntibibi ishigikiye sindavyibaza murabona mu buryo bwanje bwo kubibona murabona nizera ko wavutse ubwa kabiri kandi niyo mpamvu nkoresha ijambo mubatizo mu izina rya Yesu Kristo atari kubwo guhindurwa musha rera abapanekoti ishengero ryunze ubumwe rya panekoti ribatiza mu izina rya Yesu Kristo kubwo guhindurwa musha ivyo sindavyizera kandi barashobora kubikora nimba babishaka ariko ndizera ko Petero yavuze ati ihano bwa mbere amazi ntukura ntakura kivyaha ishengero rya Kristo nuko rivyigisha ariko nizera ko kwihana intimbi iva ku Mana kwihana bisigure hindukira subira inyuma watanzwe subiramo kandi banza uko ibyo ubwami banza ukora ibyo bwa mbere kandi umubatizo wawe mu mazi ugaragaza hanze gusa ku kintu cyakorewe imbere muri wewe ko wemeye Kristo nk'umukiza wawe nibaza kari shengero gusa hano muri rijoro uko ndabize simbanga bikwiye kugira ngo menye uwuza n'utaza naraneguye gato hano haheze igihe kinini kuko nabatije umugabo hano mu rubatirizo mugenzi wanje wa kera naragiye we yari umutama mwiza nagiriwe bakwe ryo kuzana umuryango wiwe wose kuri Kristo bose n'abakristo uyu mutama yari umutama mwiza kandi naramukunda rero nagiye we ndamubwira nti papa kubera iki utaba umukristo arankunda yavuze ati mwene data Abraham zo mu Kristo igenzo bameze neza bihagije navuze ni ndakubwira icyo gukora papa raba hijya no hino gushika ubonya aho ushobora kuba mwiza bihagije hanyuma umbwira aho hantu aho ariho naje ndashaka kujayo navuze ni Kristo ntiyigeze aza gukiza umuntu mwiza yaje gukiza umuntu mubi ibyo wibaza kuri uko uri mwiza aho ntiyaje kugukiza yaje gukiza abazi okari babi murabona Kristo yapfuye kugira ngo akize abanyabyaha murabona navuze kandi ni papa hano hari umurongo yavuze ati emwe ndanywa aya matabi navuze ni nta nubwo ndabivuga ko yavuze ati nagerageje kubihe bamwe ne data Branham navuze nti ni byiza ntituza kuvuga ku byerekeye amatabi yavuze ati basha ninashobora navuze ni ntihagira icyo usubira kubivuga ko bishire ku ruhande ndashaka kukubaza ikibazo yavuze ati yego ni biki navuze ni uremera ko hariho Imana ati gose ndabyizeye ati ndabyizera gose nkuko ubyizera nawe ndabyibaza mwene data Branham navuze ni urizera ko ari ijyamana nyene yavanze urubyaro rwayo maze yigira umubiri hanyuma ibana natwe mu muntu Yesu Kristo kugira icongoro umuntu yavuze ati yego ndabyizera kandi yapfuye kugira cungura abanyabyaha nkawe nanje murabona yego ndabyizera navuze nti ubu nuko turi mu nyubako nini yimwe hano kandi turi mu mvuto kandi sishobora guhagarara hajya hakujya ku gasongero hanyuma mvuge nti ibi bizomfasha kuva mu mvuto nkagarara nkahajya ku gasongero hanyuma nkavuga nti ibi bizomfasha kuva mu mvuto twese turi mu ngorane imwe kandi buri umuntu yavutse muri ino munosi mucyaha niho yapfukiye aremwa mu kugabitanya tsa kwisi avuga ibinyoma ni ntagondwe ubwa mbere na mbere umuntu umwe yabajije hijya yejo ayavuze ati mwene data Branham namba ho bahari ntatandukaniro na rimwe hagati ya Adamu na Eva hari n'abana babo no munsi iyo wabare amenya bose bagenda mbega imibiri yabo yoba ari imwe navuze no ya mugenzi twari dutashe tuvuye guhiga inkezi mwene data Fred nanje hamwe n'umugore wabo navuze ntoya ntibosa navuze nti ushaka kuvuga ko Eva tobaye umugore nk'abakobwa biwe na Adamu tobaye umugabo nk'abana biwe navuze nti mu nzira nyinshi ariko atari mu nzira y'umubiri yavuze ati itandukaniro ryoba iriye navuze nti ntibogeze umukondo bararemwe neza ntibari bunzwe n'ikintu kinaka mu gihe uyo ari ku kintu cyose kivuka muri inosi byerekana ko ari intagondwa ubwa mbere na mbere uko n'ukuri navuze nti by'ukuri hari itandukaniro ntibogeze umukondo ntibari bungiwe ku mugore mu kuza hano murabona Imana yarabaremye rero navuze nti nshaka kuvuga ikintu kimwe umuntu wese muri rino obohero ninde yera ninde yavutse atari mu nzira y'igitsina ninde yoshobora gufasha uwundi uko byogenda kose turi mu ibohero rimwe twese ariko Imana yagize kimwe mu biremwa byayo maze iza mu nzira y'igitsina abiciye mu maraso ya yera yiremeye ubwayo hanyuma muri ayo maraso araducungura navuze nti urabyizera dawe yavuze ati ndabyizera navuze ni Kristo yapfuye kubw'umuntu mubi nkawe rero hariho inzira imwe yo gukora nta kintu na kimwe ushobora gukora yarabiguhaye ntushobora kubibera kubiheba ntacyo wokora kugira ngo ubironke yarabiguhaye wowe ushobora kwemera ibyo yagukoreye kugira urokoke umuriro yavuze ati ndabyemeye yavuze ati ariko iyo banoshobora guheba itabi navuze nti ayo mataba zokwimenya wewe gusa sindi ko ndakubaza sindi umunyamategeko nize yubuntu kandi abo data yampaye bose bazoza kuri jewe navuze nti namba wize ibyo umutima wawe wose yavuze ati ndabyitse n'umutima wanje wose none urabyemera kuko rufatiro ko utabibereye ariko ko ariwe abereye ntiwirabe raba kuriwe kuko ntushobora gukora na kimwe ku bwawe raba uwagize icyo agukorera ni gute kuri wewe yavuze ati arabereye navuze nti nibyo rero niwemere ibyaguha yavuze ati ndabyemeye rero naramubatije mu izina rya Yesu Kristo kandi yasohotse ngaha maze adomeka itabi mu mahinga makeya ashize nari nagiyiwe nagize iyerekwa mu ijoro ry'igiti cyama gitotahaye cyari cyatewe cyari cyahenuwe nabonye imbaho batemwe imisumari kuri cyo neza hafi y'urubaho rwa nyuma hariho urubaho rugaragara kandi munsi y'ubwo rubaho neza amaja kumera rwarangira gutya igiti cyari cyavunitse neza aho nyine rero ijwi ryavuze riti ryategerezwa kuba wewe cyanke Yoshi yashobora kuba wewe kandi Papa Cox yaraguye yavunaguritse umugongo ngaha hanyuma rero bukiye mu gitondo bamuzaniye amatabi yiwe mu gihe yari mu gitanda inyota yari yamuvuye ko haraheza amayenga ntiyigeze ahonja na rimwe nta nubwo ake yashaka nta kindi na kimwe murabona kandi naramubonye haraheza igihe kinaka igihe ibiganza byiwe byasa n'inginagina hose hari haheza amayenga make kubera itabi none ubu ntani hanganira ko hagira iriba hafi yiwe tangurira ku ntango ntugerageze kuba umwiza ubwa mbere uri mubi kandi ntacyo ushobora gukora hariho umurongo wo gutandukana kandi biremwa muntu byose biri kuri urwo ruhande igihe navukira muri iyi si byaciye mu bugeni buhezagiye kandi na ya data na mama mu nda yiwe hari mwirigi mu dusaho twa data harimo akanyabugingo kamaraso ubuzima bwanje bugizwe nako kanyabugingo kamaraso si ubwirigi rya mama n'ubw'abanyabugingo ku maraso ya data kandi igihe ako kanyabugingo kamaraso kinjira ahantu hako habereye guhura n'iryo rigi igihe byabi ibidukikije byategetse Imana kuba umubiri kandi rero icyo gihe navukiye mu bwoko bw'abantu nahawe akaryo ko gucika umuntu azi ubwenge nk'uko ibiremwa muntu biri aho nashobora gutwara imodoka cyangwa nashobora gukora ibintu nk'ibyo ibiremwa muntu bikora gutambuka kuvuga gutwara imodoka n'ibindi nahawe ibyo kubera navukiye mu muryango w'abantu kandi nahawe ubushobozi bw'ubwenge bwo kuba ikiremwa muntu rero igihe navukira mu muryango w'Imana naje biciye mu maraso yampaye ubugingo kandi nari ari hanyuma nacitse muzima nacitse muzima muri Kristo yambatije muri mwe muyera n'ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana ubu nkuko nashobora gutambuka kuvuga nk'ikiremwa muntu gutwara imodoka yanje nk'ikiremwa muntu rero igendo nka mwe muyera ndonko ubushobozi bwo gusenda abadayimoni kuvuga mu ndimisha kuvuga ubutumwa bwiza gukiza abagwayi narabatijwe so kuvuka ariko akubatizwa bari bakoraniye mu cyumba cyo hejuru bose basengera mu izina ryiwe bo babajijwe na mwe muyera kandi ubushobozi bw'igikorwa bwaraje amena wize ubugingo budashira kandi wavutse ubugira kandi mu kwizera kwawe Yesu yavutse muri Uwera Yohana tuwumva amajambo yanjye kandi akizera uwantumye afise ubugingo budashira si mwe muyera afise ubugingo budashira gusa yavukiye mu muryango w'Imana kandi yabatijwe muri mwe muyera hamwe n'ubushobozi bw'ubwenge bwo kwizera bwo wizera ubutumwa bwiza no kubushira mu bikorwa no kubutumwa gukora neza amen hanyuma yigenza nk'umwana w'Imana hanyuma senga amadayimoni niko Yesu yavuze ati ibi bimenyetso bizobakurikira murabona mu izina ryanje bazosenda amadayimoni bazovuga indimisha bazofata inzoka bazonywa ibintu byica murabona ariko ubushobozi muri mwe muyera ubwo gukora ibi bintu rerige yategerezwa kugenda yavuze ati ikizogira iki akibamarira nuko jewe ngenda kuko ni ntagenda mwe muyera ntazoza murabona rero ni yazazohinyutsa isi yica hazokwigisha ibyo kugoroka kandi azobereka ibintu bigira bitse ni ibyo kwerekwa azokwabira ibintu nabigishije kandi azoba ehishurira amajambo nyene yaje nta muntu ashobora gutahura ijambo atarose umubatizo wa mwe muyera kandi y'umuntu avuga ko afise umubatizo wa mwe muyera kandi ahakana ku ijambo ari ry'ukuri hari ikintu kitagenda neza Pawulo yari umuntu anegura isezerano rishasha ntiryari isezerano rishasha ntiryari ryanditse Pawulo yanegura ubukristo Sawuli kandi igihe yaronka mwe muyera yavugiye muri azi y'imyaka itatu maze yiga ibyanditswe kuko yari yarigishijwe na Gamaliyeli umwigisha hambaye rero igihe yagaruka kandi nyuma y'imyaka 14 yagiye guhura na Petero Yerusalemu kandi yabonye ko ubutumwa bwiza bwabo bwari bumwe ijambo kurindi y'Imana nyene Petero yigishije ku munsi wa Pentekote kandi yababwiye kwihana no kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo wo mwe muyera nyene yabihishuriye Pawulo kandi yababwiye mu byakozwe n'umwa 19 nyuma yuko bari babatijwe igihe kimwe na Yohana yavuze ati mutegezwa kubatizwa ubugira kandi mu izina rya Yesu Kristo murabona mwe muyera gumana neza n'ibyanditswe no kwizera ibyo no kwizera ibyo byugurura ibanga ryose amen bibiliya ivuga muri Yohana wa mbere 5:10 hari ibishinga nahe ari bitatu ijuru dati jambo na mwe muyera kandi ibyo bitatu ni umwe kandi hariho bitatu bishinga intaye mu isi amazi amaraso mwemu ibi bitatu si umwe ariko bihuriza hamwe rero umuntu ushobora kugira dati udafise umwana ntushobora kugira umwana udafise mwe muyera bari umwe ariko ushobora gutsindanishirizwa utejejwe kandi ushobora kwezwa udafise mwe muyera ukwezwa n'amaraso mu maraso haza ubugingo murabona kandi mwe muyera n'ubushobozi bw'Imana murabona ubushobozi bwahawe ishengero muzohabwa iki ubushobozi byakozwe n'intumwa imwe ku murongo w'8 ariko muzohabwa ubushobozi mpe muyera niyabaza ko muzoba ibyabo nabyo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi murabona uhabwa ubushobozi amaze kwakira mpe muyera ariko uhabwa ubwa mbere usabwa kwakira mpe muyera kandi niwe bushobozi bw'Imana murabona akugaragazwa no gushira habona nk'uko wari umuntu kandi ukiga kuvuga no gutambuka hamwe no gukora ibintu umuntu akora igihe mubatijwe na mwe muyera muhabwa ubushobozi bwo kuba abahungu n'abakobwa b'Imana ntibitangaje kubona ukuntu abantu bitwara muri kino gihe ntibarigera buzuzwa mwe muyera yoba byaruko bari kwigenza gutandukanye bibwira ko bamufise ariko Yesu yavuze ati muzobamenyera ku byo bama rero ni gute mwo wobimenya murabona baravanze murabona ariko nimugaruke ku rero nimba ushobora guhagarara ushimitse ukemanga ko uri mu Kristo tuguhaye ikaze ku meza y'umwami uno munsi atankeka ingaburo yera yakotwe ku isi yose bamwe mu buryo ubu abandi mu bundi ariko ndibaza kinzira nziza yo kubikora ari ugukurikiza ivyanditswe neza na neza nk'uko babikoze mu vyanditswe ndizera ko byo babikwiye murafise bibiliya zanyu mwene data ne vira casoma mu kanya ivyanditswe
First Corinthians, beginning at the 23rd verse. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. The Lord bless the reading of his word.
It's always such a n'ibintu byera abihambaye ndibaza ko dukwiye kunamika imitwe yacu mu gacerere mu gihe dusenga mu nsengere nanje ndabasengera reka dusengeranire kugira Imana itugire ikigongwe twebwe biremwa bitabereye tugira dukore iki gikorwa gihambaye iki cibutso cy'urupfu rw'umwami wacu. Iri sengesho ryo kwatura turishikaniye wewe data wacu kuri arutari yacu y'inzahabu hamwe n'ibimaze mwami Yesu tubigusabye mu izina rya Yesu amen. Ubu ndibaza ko abakuru baza gufata ibibanza byabo kandi ko baza abyishengero kandi ko baza kuzana abantu baza kuza umurongo ku murongo ku bw'ingaburo yera. Mugume mwibuka ijyandirimbo. Ewe mwagazi w'intama, amaraso yawe ahambaye ntazigera atakaza inkomezi zayo kugeza aho ishengero ryose ry'Imana ryacunguwe rizokizwa ntirisubire gukora icyaha ubugira kandi. Reka twunamike imitwe yacu. Data nyen'ubuntu wera, Yehova nyen'ubushobozi, rungika imigisha yawe ku bantu bawe mu gihe turindiriye. Tubabarira ibyaha byacu kandi ubu tuguhaye ino sakaramentu, iyi vino, zino nkerezetse. Amaboko yo bavuga butumwa afatanije hamwe akazi kanya kandi zakozwe muri vino kubw'impamvu itumye tuzizana ubu kuri wewe kugira ngo zishobore kuri twebwe kugereranywa nk'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Ndagusenga data kwezi no vino kubwe y'intumbero ubabarira icyaha cyose muri twebwe kandi se buri muntu yakira umubiri wiwe no vino ese baronka amagara inkomezi hamwe n'agakiza bivuye kuri wewe biduhe mwami tubisabye mu izina rya Yesu amen. Bibiliya ivuga yuko igihe yamanye umutsima kawu ushimira Imana yavuze ati akira mujye uyu mubiri wanje ubatangiwe murahora mugira mutya kugira ngo kibe icibutso cyanje kandi iyo dufashe utuduce tw'umutsima twakosheye ari ukozwe utambiwe ukozwe n'abakristo ukogwa kubera yuko ushushanywa n'umubiri wa Kristo turatahura yuko barabigishwa mu gihe cha Yesu canke gihe cishengero bafashe ututumanyu bagategura imeza y'umwami gihe cisangira rya nyuma kwisangira rya nyuma rya Kristo. Kandi muri Bibiliya yose nabigishwa baraheretsa ivyo bintu abantu, kandi uyu munsi abigishwa bacu bigihe kigezweho bene data ngaha mu ishengero abigishwa b'iki gikorwa bakorera abantu kandi bafata ututumanyo bakaduha abantu. Kandi ubu iyo mwakiriye uyu mutsima mwibuke ugereranywa n'umwagazi w'intama. Haciye imyaka myinshi igihe umwagazi w'intama wa Isirayeli woswa ku muriro ugafungurwa hamwe n'imboga zirura abantu bagira amagara meza, ibirato byabo ntibyigeze bisaza, impuzu zabo ntizigeze zitabuka mu rugendo rwose kugeza aho bashikiye mu gihugu cy'isezerano. Imana iduha amagara meza kunezerwa tumukorere kugeza aho tuzoshika mu gihugu cy'isezerano yaduhaye. Dusenge. Nyene ubuntu data wo mu ijoro, mu gihe nigishije muri rino joro kuri wa mubiri wera wejejwe w'umwami, muri uwo hari ukunengesera ku bw'ubumana. Iyo niyumviriye ujya mubiri uzingazingwa kandi ujanjagurwa n'amaraso ava umugongo wiwe n'imbavu ziwe bikayangana kubwo gukubitwa hejuru no hasi mu mugongo wiwe. Iyo niyumviriye ko umutsima wahondahonzwe wakubiswe ugereranywa navyo bigaragara bundi busha mu mutima yacu, tuzanye imitima yacu mwami kuri arutari nojoro. Duharirewe mana, kandi uyu mutsima umanyaguye mu gihe winjira mu kanwa k'abantu abasavyi wawe bashobore kumenya yuko wari wa mubiri wawe w'agaciro wajanjaguwe kandi wacumiswe kandi ari kubwa imishishago yawe twakize. Bikoreye mwami, aza ezu uyu mutsima wakoshere kubwa intombero wagenewe. Tubisavye mu izina rya Yesu, amen. Murindire gatoyi gusa, ntabwo ari sangira ryugaye. Buri umukristo yizera wese arahawe ikaze ku meza y'umwami kugira ngo yifatanye natwe.
the scripture reading in the book of St. John, the 13th chapter, we read, beginning with the second verse of the 13th chapter, "Supper being ended, the devil now hath put in the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Jesus, knowing the Father, had given all things into his hands, that he come from God, and he went to God. He rises from the supper, laid aside his garments, took a towel, and girded himself. After he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Then cometh he to Simon Peter, and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, What I do now thou knowest not, but thou shalt know hereafter. Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Simon Peter said unto him, Lord, not only my feet, but also my hands and my head. Jesus said to him, He that is washed needs save to wash his feet. But ye are clean every whit. Ye are clean, but not all. For he knew who should betray him. Therefore he said, You are not all clean. So after he had washed their feet and had taken his garment and had sat down again, he said unto them, Know ye what I've done to you? You call me Master and Lord, and you say, Well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that you should do as I have done unto you.
They were gathered in the upper room, all praying in his name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's say it. Oh, one of them.
I'm so glad that I can say I'm one of them.
gathered in that upper room, all praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Why I am so happy and free. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Let's all sing it then. We find many people who can't understand why we are so happy and free. We're filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter. Don't understand it, I see. But I've crossed over Jordan to Canaan's fair land, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've crossed over Jordan to Canaan's fair land, and that's what's the matter.
Blessed be the name, oh, blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify his name. Oh, magnify.
Serving. Amen. Will you believe him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son.
Amen.
He's the Holy Ghost.
Amen.
Amen. Amen. Still a singing. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Do you love him?
Amen. Is he coming?
Amen.
Are you ready?
Amen.
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 To be tonight, are you ready?
Amen.
In the morning, are you ready?
Amen.
Anytime, are you ready?
Amen.
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 Still a singing.
Amen.
And a look shouting.
Amen.
And a pray.
Amen.
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 Come, Lord Jesus.
Amen.
Get your church ready.
Amen.
We're making ready.
Amen.
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 Want to see my mother.
Amen.
Want to see my father.
Amen.
I want to see my Savior.
Amen.
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 Will you serve him?
Amen.
Do you love him?
Amen.
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 We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch his waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter in hand, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter in hand, after Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to earth's sorrow cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is gone, God shall take away all sickness and the suffering here we rise. After Jesus shall come back to earth again. This is Pentecost worship.
Hallelujah.
This is Pentecost.
Hallelujah.
Let's clap for hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up. Get that old Methodist formality out of you. Let's sing it.
Oh, our Lord is coming back.